Ili ni Sauti ya Amerika. Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC mwiriwe neza nshuti mu guteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi ikaze muri aya makuru twabateguriye.
Bamwe mu banyepolitike b'Abarundi bari hanze y'igihugu baribaza niba bazoja mu matora yo mu mwaka w'2020.
Umwuka uri mu gihugu niworosha amatora kugira ngo amatora azobe mu mwidegemvyo ntangere uwo mwuka ntawuriho nico gituma twebwe turitegura kuko twoba tuzoyajamwo.
Uyo ni Leona Nyangoma umukuru w'umugambwe SNDD naho abanyeshuri barenga 173 batangiye gukora ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza mu Burundi.
Mu Burundi kandi malaria imaze kuba icyorezo nk'uko umuryango w'abibumbye ubivuga. Mu mezi 7 y'uyu mwaka malaria yishe abantu 1,081 mu Burundi.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yategetse ko amatungo yose ya leta y'igihugu cya Venezuela ari muri Amerika ahagarikwa. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoyi, mugume hafi ya radio yanyu.
Mu Burundi rero malaria ni icyorezo nk'uko umuryango w'abibumbye ubivuga mu cyegeranyo cy'ishami ry'umuryango nyine w'abibumbye rishinzwe ubutabazi bwihuse OCHA uravuga ko kuva uyu mwaka utangiye kugera ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 7 gushize abantu 5,708,631 na 661 ni ukuvuga byibura umuturage umwe kuri babiri b'u Burundi barayirwaye. Muri icyo gihe cy'amezi 7 ashize malaria yahitanye abantu 1,081 nk'uko OCHA ibyemeza. ONU ivuga ko leta y'u Burundi yanze gutangaza ku mugaragaro ko malaria yabaye icyorezo kandi imiryango mpuzamahanga itandukanye OCHA nayo irimo ihora ibisaba leta ibikoze byatuma ubutabazi bushyirwamo imbaraga nyinshi. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2017 leta y'u Burundi bwo yari yatangaje ko igihugu cyugarijwe n'icyorezo cya malaria. Icyo gihe icyo cyorezo cyari kimaze kwibasira abantu 1,108,000 no guhitana ubuzima bw'abandi 700 mu gihe cy'amezi 3 gusa.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yategetse ko amatungo yose ya leta y'igihugu cya Venezuela ari muri Amerika hagarikwa. Nivyo bihano bikomeye cyane leta ya President Nicolas Maduro ifatiwe gushikubu. President Trump avuga ko amatungo yose ya leta ya Venezuela ari muri Amerika hagariswe ko adashobora kuva ku butaka bwa Amerika cyangwa ngo akoreshwe mu buryo bwari bwo bwose. Venezuela igiye ku rutonde rw'ibindi bihugu bya Cuba, Iran, Korea ya Ruguru na Siria byafatiwe ibihano nk'ivyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze igihe ziremera kurushiriza President Maduro mu bijanye n'ubutunzi na politiki. Maduro yaranse kuva ku butegetsi naho habaye mugumuko banyagihugu biyamirije leta yiwe itwaza igitugu. President Trump avuga ko uburyo bwa gisirikare bukiri mu buryo bushobora gukoreshwa muri Venezuela. Uburusiya na Cuba bizavyararungitse inteko muri Venezuela gushigikira President Maduro. Amerika yabaye igihugu ca mbere cemeye umunyepolitiki atavuga rumwe na leta Juan Guaido ko ariwe mukuru w'igihugu yemewe muri Venezuela.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu babiri bishwe abandi 21 barashimutwa barazimira mu gitero cy'abantu bafite imbunda bataramenyekana kugeza ubu. Aho icyo gitero cyabaye hitwa Kisima, ni nko muri kilometero 40 uvuye mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Noela Katongerwaki, perezida wa Societe Civile muri teritwari ya Beni, yabwiye ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa ko abateye baturutse muri pariki ya Virunga kandi ko ariho basubiye. Batwitse n'ikamyo y'imizigo basahura n'amaduka 7. Ku wa gatandatu no ku cyumweru hashize abandi bantu 10 barishwe mu karere ka Beni, akarere kayogojwe n'inyeshyamba z'abaganda bo mu mutwe wa ADF, Force Democratique Allié mu Gifaransa.
Naho muri Uganda, Bobby Wine, muririmbyi akongera akaba n'umunyepolitiki atavuga rumwe na leta muri icyo gihugu, ariko asaba igipolisi gutohoza urupfu rw'umwe mu bamushigikiye yitwa Ziggy Wine yitavye Imana inyuma ibikomere yagize igihe yafatwa bunyamaswa n'abantu bamunyuruje batamenyekanye. Bobby Wine avuga ko uwo muntu ari mu bamushigikiye. Ziggy Wine yari yatakaje ijisho n'intoke igihe yatogwa yatawe hanze y'ibitaro ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala, amaze indwi mu bitaro imbere yuko yitaba Imana ku munsi w'Imana. Urupfu rwa Ziggy Wine rwababaje abashigikiye Bobby Wine. Bobby Wine yatangaje ko abashigikiye umuhari wiwe People Power batotejwe n'abajejwe iperereza. Avuga ko mu kiringo c'amezi atatarangiye ibitero bitari bike vyagizwe ku bagenzi biwe batari bake. Tanga karurero k'igicwa ritarasobanuka ry'umwe mu bamushigikiye mu kwezi kwa gatanu hamwe n'inyuruzwa ry'abandi batari bake. Joel Senyonyi, umuvugizi w'umuhari People Power, yavuze uno munsi wa kabiri ko kiretse igipolisi gitanze ivyemezo bivuga ukundi, uwo muhari ubona ko inyuruzwa n'ifatwa bunyamaswa rya Ziggy Wine vyari bifatiye ku mvo za politiki. Umuvugizi w'igipolisi ca Uganda, Fred Enanga, yatangaje ku wa mbere ko itohoza ririko riraba ku yicwa rya Ziggy Wine. Yasavye amashuti yiwe guha amakuru abategetsi ku bijanye n'iyicwa ryiwe.
Prezida wa Irani Hassan Rouhani yatangaje uyu munsi kuri televiziyo y'igihugu cye ko leta ye yiteguye kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibanje kubakuriraho ibihano yabafatiye. Ejo kuwa mbere, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Irani Javad Zarif yatangaje ko aherutse kwanga ubutumire bwo kujya kubonana na Prezida Trump hano i Washington muri White House ku itariki ya 31 y'ukwezi gushize. Amerika yafatiye ibihano Ministre Zarif, ariko kumutumira byabaye mbere yaho nk'uko ikinyamakuru The New Yorker cyo muri Amerika cyabyanditse. Naho Perezida Rouhani ati twaganira gute koko kandi uwayobora ibiganiro ari Ministre w'Ububanyi n'Amahanga. Mu kumusubiza, ambasaderi wa Amerika ushinzwe ibibazo byo guca intwaro Robert Wood yavuze ko Perezida Trump yiteguye kwicarana no kuganira na Irani, ariko nta cyizere dufite cyuko ibishaka koko, niko rero Bwana Wood yavuze.
Leta y'igihugu cya Mozambique n'umugwi wahoze urwanya ubutegetsi Renamo byaheraheje uno munsi wa kabiri amasezerano y'amahoro yari amaze igihe kirekire arindiwe. Amasezerano ya nyuma agenewe guhagarika burundu ingwano yamaze igihe kirekire muri Mozambique. Amasezerano yatewe ku igikumu na perezida wa Mozambique Filipe Nyusi n'umuyobozi wa Renamo Osufo Momade mu kibanza citiriwe amahoro Peace Square ku mugwa mukuru wa Mozambique Maputo. Itegwa ry'igikuru mukuru aya masezerano yahagarikiwe n'abategetsi bo mu karere hamwe n'abategetsi bo ku rwego rwa Afrika. Abandi ibihumbi n'ibihumbi bakomeye amashiri igihe abo bategetsi babiri berekana urwandiko bari bahejeje gutera ko igikumu. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook hamwe no kuri website yacu ariyo wezitatu@ radio yacu voa@.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, abanyeshuri barenga 73,000 barangije amashuri yisumbuye mu gihugu batanguye gukora ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ari bifashijwemo n'abakunzi baryo mushikizwa na Desire Hatungimana ari mu Rwanda.
Icyo kibazo cya leta giha uburenganzira barangije amashuri y'imyuga y'ishuri nshingiro cyakoreye mu bibanza 190 nk'uko bivugwa n'umukuru mugwi ujejwe gukora icyo kibazo ku rwego rw'igihugu Pacherizo Nkiza, akavuga ko abarenga 73,000 aribo bari bitezwe muri ico kibazo ca leta.
Nkuko tubishize hano mu mashini bwa mbere na mbere aha mu gisagara turafise ibibanza bakoreramwo bingana 22, hagati mu gihugu turafise ibibanza 86, turafise n'ikibanza kimwe i Nairobi muri Kenya. Abariko barakora iki kibazo bose bangana n'ibihumbi 73 416. Muri abo hakaba haba harimwo abakwikiranye ivyigwa vy'ishuri umwaka w'ishuri turangije, na bamwe twita ko baje gusubiramwo bari barayobewe canke batarose ingene bakora ikibazo cy'umwaka uheze twita ba autodidacte.
Abakoze icyo kibazo cya leta bavuga ko icigwa cya comptabilité générale bakoze kuri uno wa kabiri cyari cyoroshe. Aba ni bamwe mu banyeshuri bakoze icyo kibazo bashima ingene abayobozi n'abigisha babo babafashije mu kwitegura.
Nyuma ingene twabikoze twashima Imana, kwetu mutekano na ngere kandi byari byoroshe ego tatwiteguye tatubaze byinshi tujya ku ishuri
ikibazo cyari kimeze neza kuri bamwe bamwe kuko bose ntibanganya ni vo bamwe babitoye abandi ntibabitoye ku bwanje nagerageje ngiye kubandanya niga kubyejo nkoresha ingufu kugira ngo nze ndabitoye abayobozi baradukurikiranye cyane kandi batubaye hafi cyane naho twaje gukora batubaye hafi
naho urongoye umugwi utegura ukongera ukoresha ikibazo cya leta ashima ingene cyagenze ku munsi wa mbere avuga ko hari ingorane zimwe zimwe zibonekeje zagiye ziratorega umuti paceri izo nkiza akavuga nk'abasabye gusubiramwo icyo kibazo bita aba autodidacte mu gifaransa batonze ku bibanza bakoreramwo dosiye zabo zidakwije ibisabwa kuri uwo mugwi w'abanyeshuri
utuntu dusanzwe cyane aho dusanga nk'aba banyeshuri baba autodidacte bita autodidacte batonze ku mashuri baza gukorera ko mugaba gasanga ntibanditswe basanze batanditswe rero twaca dusaba yuko batubarira ko bakurikije amategeko barisha amahera asabwa na leta muri OBR kugira ngo tubakire kuko uza gukora icyo kibazo aba yaje kwiyandikisha wenyine benshi twaje batubwira ko abayobozi aribo bahawe ko nibo baza kubandikisha bahawe ibyo bibarekurira kuza gukora ikibazo tugasanga bamwe ntibari bwabishikane abandi nabo barabitanze kumbure babitanga hatariho kuko bitari bwashika hawadutegurira kino kibazo ariko nibyo byose twabitoreye umuti ikindi mu ntango nuko byaboneke neza ko hari abanyeshuri benshi baje batubahirije itegeko rigenga abanyeshuri nk'uko umushikiranganji w'indero yabisavye aho twasanze baje bashije imishatsi myinshi je rero twabishikirije badukurira ingingo zafashwe hari abaciye bashima kuja kuyimosha hama baragaruka
icyo kibazo cya leta giha uburenganzira abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye ni cyambere gikozwe kuva hatanguye indinganizo nshasha y'ishuri nshingiro mu Burundi kizokogwa mu kiringo cy'iminsi 4 kikazorangira ku munsi wa gatanu igenekezo rya 9 mu kwezi kwa munani umwaka 2019
kwa twumva muri uyu mwanya izi nkuru zibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi jwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta ya Burundi yabujije abamenyesha makuru bacu gutangaza no kuduha makuru namwe mutuye turabateye akamo muze muduha amakuru y'ibibera aho muri aho mukorera aho mwiga naho mugendera. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi abanyepolitike batari bake hamwe n'abahurikiye mu mihari itandukanye bavuga ko hakiri ibintu byinshi bitarava mu nzira kugira ngo amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020 azobe amatora yizigiwe na bose. Nyangoma Leonard umukuru w'umugambwe SNDD yahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika ku bibazo bitandukanye birimo amatora uruhare abanyepolitike bari hanze y'igihugu bogira muri aya matora hamwe no kubijanye n'itahuka ry'abanyepolitike. Nyangoma atangura avuga ku ndyane zama zaduka igihe cyose habaye amatora mu Burundi.
Ndavuye mu Burundi mwaka 2010 igihe biyangariye matora yabaye kuko nibyo navuga ndi iyo cyose habaye amatora hama habiryane urabona 61 bace bagandagura umukuru yatowe yatumye amatora bagasore ariwe yatumye dukwe dushobora gushikira ntayo kwikubira ari 65 murabizi ari 93 murayazi ari 2005 ari 2010 ari 2013 nta matora yigeze azana amahoro mu Burundi nico gituma byari bikenewe ko twicara karaba ni igihe kitagenda neza kugira ngo igihe cyose amatora abaye hama habindyane mu Burundi. Ibyo rero ngira biriwe no ku rugero rwo muri Afurika birakwiye byakenewe ko hihweza turabe ayo matora koko hari icyo amariye abanyagihugu yari inzira nziza igihe abaye umwidegemvyo abaye mu bwidegemvyo atagitsure n'agahotoro wumva twari dukwenda kuvuga duti dukeneye amatora azira igitsure n'agahotoro biri mu ruririmbo ba CNDD uharagiza CNDD
ariko nimatwishuye ku kibazo cy'uko niba muzotahuka cyangwa mutazotahuka
kandi amatora ibyanzo kwamanya mu gihugu canje aho nzobigombera nzotaha ubuhageze nzotaha sindirwa ndateguza ntahi wacu
muzogira uruhara matora yo mu 2020 umugambi wanyu uzogira uruhara
twashaka kugira uruhara runini muri aya matora kuko nabikubwiye umwuka uri mu gihugu niworosha amatora kugira ngo amatora azobe mu mwidegembyo ntangere uwo mwuka ntawuriho nico gituma twebwe turitegura kuko twoba tujamwo hanyuma hazogira igihe tubonye abategetsi ubutegetsi butihaniwe duva mbinyingo duti ntituyajamwo canke turayajamwo ariko ubu turizera yuko hari kizohinduka nkuko byabaye mu mwaka w'2022 yego ntwaro ya buyoya yagenda aratezura buhoro 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 gushikaho imigambi itavuga rumwe na iporona ariko ubutegetsi yashobora kuronka ikibanza nayo mu gihugu ayishobora kuvugira ijambo atankomanzi kandi vyamaze hafi amezi 9 maze amatora arashobora kuba mu mwidegembyo n'ubu rero turahebura
kuri mwebwe hari ibintu vyokorwa kugira ngo mubone ko mufite akizera ko aya matora yogenda neza
yego biriho vyinshi biriho yotuba abarundi basubira kwizerana ibyo bijya by'ibiganiro namye mvuga burya jewe namye mvuga jewe buranzi yuko iyo dushobora kugira kumvikana hagati yacu nyine abarundi atandi mwe duciriye kuko nabonye ntacu baduzubya cyane byari gutera iteka kandi bigatera iteka n'akarere ka na Afrika nzima hari ibintu byinshi dushobora gukora abijanye mu kunywana mu kunywanisha abarundi ari mu bijanye n'umutekano nk'ubu kufata ubutegetsi buri bwofungura abo bose bapfungiye bya politiki bagafuta ya mitahe ngo yukwagiriza abantu abana ibi n'ibinibi n'ibindi nyinshi tugashiraho tugasubiramo urya tegeko rigenga amatora umengwa na matora y'abatunzi gusa ngo udafise miliyoni 30 ngo ntazokwiyamijisha kugira ngo ubure kwitoza urumva byo kwa rusuma ko ari ikumira kandi aryo twiyamirije kuva kera kugira ngo n'ugushaka gusa politike n'ugushaka
ariko rero
habaye gushaka koko byohinduka no mu kwezi kumwe warabonye ujya mu mushikiranganji wa mbere wo muri Ethiopia yapfuye gushika ku butegetsi nta n'ukwezi kwaheze atarasinya umwumvikane no gusubira kunywana na n'uwo muri Eritrea FWRK unawe yitumiga Ahmed bari baramaranye bari barayicanye baramaranye habuze ubushake bw'iyo ntwaro iri ku butegetsi
ubwo bushake buhari murabona ko amatora rero akwiye kuba mu 2022
ntacyo ntagitoshoka canke dukashobora kumvikana tuyunguruze canke tuyegire mu 2022 ntacyo
muri iki gihe turiko turavugana hariho abanyapolitike eka bafise umuhari mushasha uwo witwa MAP Burundi Buhire bavuga ko amatora akwiye kwigizwa kure bakavuga ko kandi n'inteko mpuzamakungu zikwiye kurungikwa mu Burundi bakaba barateye akamo inama mpuzamakungu ijeje umutekano amahoro n'umutekano ku isi ako kamo kuye muhari mushasha mwaka yakiri gute mugambwe sendede
ivyo ni vyumviro babo bafise ivyo vyumviro natwe dufise ibindi
Leonard Nyangoma umukuru mugambwe sendede murakoze cyane gose ku kanyanywa duhaye
urakoze nawe Frederic kumbi jambo
Turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika. Dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ku mipaka y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwe mu bacuruza ibiciriritse barinubira icyemezo cyo kubabuza kujya igoma kubera indwara ya Ebola ihari mugenzi wacu Claude Ganza mu Nyamagana araduye ibindi kuri inkuru
Naje mu gitondo kare nageze hano saa moya tujya ku murongo ngo tugiye kwambuka ariko kwagiye kugira ngo twambuke ati nimusubireyo nimusubireyo nta muntu numwe
aba ni abaturage twasanze ari ikivunge ku mupaka muto wa Poalu rumenyerewe nka petite barriere bamwe bagaragaraga mu igorofa ry'isoko mpuzamipaka batumbira abandi bari ku mirongo imbere yabo hari abapolisi basaba abantu kubanza kujya ku mirongo bakagenda bari kurabake bake bagakomeza berekeza ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka ari naho hafatirwaga icyemezo cyo kureka umuntu agakomeza cyangwa bakamusubizayo umva bamwe mu baganire n'ijwi rya Amerika tubasanze ku mupaka muto mu masaha ya saa 5 za mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri
tugeze kugira kuri uyu murongo ndi kureba hariya
nahagaze
bakubwira ngo iki
bavuze ngo byose bire nyuma
kubera iki?
Kubera ngo ikarita ngo yakazi. Nimba ugiye ngo mufite akazi, ngo ufite ikarita, niko nazo dufite badusubiza inyuma.
Abandi kubona bambuka na bari kwerekana amakarita y'akazi.
Abana bakongomana.
Abanyarwanda bari kwambuka
babemereye imbere mu gitondo, ariko ubu ngo babafungiye rwose.
Wigeze ugera kuri ura murongo bakagusubiza inyuma?
Nje mvuye huko negeze nigoma mu gitondo.
Eh, wewe wambutse mu gitondo? Byagenze bite wambuka? Nta ngorane wagize?
Nta ejeto, ariko ntabwo ariko bose bagiye bambuka. Ngene nasimbutse. Nabandi basimbutse badize.
Wari wagiye gukora iki?
Ndiho umugore wanjye yabyariye yo niwe nenege kuri. Nenge ko tudufaranga ngo nje kumuhahira.
None bigenze bite?
Mbara tugaruye.
Muri aba babujijwe kwambuka harimo n'abameze nk'uyu musaza.
Njyewe ndi umubazi hano mu Rwanda. Nabaze ntabwo bigeze bavuga yuko nenda byibuze tutari buze kwambuka. Inyama ziragenda. Ngenda sigara kandi ninge ukwiye kujya kuzicuruza.
Ntabwo wari wazanye nazo kare?
Nazanye nazo banzu biza inyuma njyewe inyama zirambuka.
Zambutswa nande?
Zambutswa n'umukarani batwikorerera.
Hanyuma bakubwira ngo iki wowe?
Nge barambwira ngo nindegereze ngo baraza kuduha umwanya wo kwambuka.
Hari saa ngapi icyo gihe mwahageze?
Hari saa 2:10.
Ntabwo urongera kuhasubira ngo basabe gutambuka wumve?
Maze kubasaba inshuro ebyiri, iyi ni ya gatatu.
Barimo kukubwira ngo iki?
Bari kumbwira ngo nimbe ndegereje.
Zingana gute inyama wambuke?
Ntambukije ibiro 300.
Urabicuruza bigashira buri munsi?
Ndabicuruza bigashira nenge ebyiri.
Kugeza mu masaha ya saa saba abantu bari bakiri benshi bagitegereje kureba niba amaherezo baza kwemererwa kwambuka. Hari abanyekongo twaganiriye bakimara kwinjira mu Rwanda, ariko baravuga ko ibintu byahindutse kuko barimo kumara igihe kirekire ku mirongo. Twagiye ku mirongo mu Museke, twayobewe icyabaye, twahababariye cyane pe. Twasaba ko bareka tugakomeza kwambuka uko byari bisanzwe, abantu badatesekeye ku mirongo. Iwacu muri Kongo ni imirongo igera iriya, aha mu Rwanda naho nuko, mbese ntibyoroshye. Barimo kugenzura bikomeye. Kuva saa 12 ndi ku murongo, none nambutse saa 5 hafi n'igice. Nyamuneka mugerageze mudufashe kuko turagowe. Reba twasize impinja kuva mu gitondo kugeza amasaha. Uku gutinda ku mirongo ariko Minisitiri w'Ubuzima Dr. Diane Gashumba yari yabikomojeho mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku itariki ya mbere z'uku kwezi abivuga muri aya magambo.
Utwuma dupima umuriro utambutse wese, ubu noneho tugiye no kongeramo imbaraga, abantu batonda umurongo bajye binjira neza. Ejo nabyo mutazabibona mukavuga ngo ariko abantu barimo gutinda ku mupaka. Reka batinde bariko bapimwa, nta muntu uduca mu bihumbi.
Mu biganiro inzego zitandukanye zahaye abatuye umujyi wa Gisenyi kuri uyu wa kabiri, Colonel Muhizi Pascal yo ingabo zo mu turere dutatu turimo na Karubavu, yavuze ko kubuza abaturage kugigoma biri mu nyungu zabo ubwabo.
Turababuza kujyayo kubera ko hari indwara y'icyorezo, indwara kirimbuzi iruta sida, indwara irusha imbunda zikomeye zose. Mubyumve muri ubwo buryo. Uzireshanira agacangahanijo bya bindi mucoracora. Hari ababikora kandi bagakoreshwa n'abantu bakomeye. Inzego z'umutekano twamaze guhabwa amabwiriza yuko nta n'imbere igomba gutambuka ahangaha usibye n'inka cyangwa se n'ihene. Umuntu we ni ikindi kintu navuze n'urundi rwego. Ushobora kwibeshya ukanyura ariko ushobora no gufatwa.
Umuyobozi w'akarere Karubavu Gilbert Habyarimana yasabye abaturage guhindura imyumvire, bakirinda gushakira imibereho hatari ubuzima.
Ebola igomba kurindwa n'umwana, igomba kurindwa n'umusore, igomba kurindwa n'umugabo n'umugore, twese tugafatanya kugira ngo turinde yuko iki cyorezo cyazinjira hano iwacu. Ushobora gushaka guharanira gukorera 2000 ku munsi ariko ukiyica, ugahara ubuzima bwawe, ugatesha ubuzima umuryango wawe, ndetse natwe twese ukaduha ngubanya cyangwa se tukamura ubuzima bwacu. Si ngombwa kujyayo udafite ikintu gifatika.
Hagati aho Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr. Diane Gashumba na mugenzi we Pierre Kangudi Yambayo uyoboye by'agateganyo Minisiteri y'Ubuzima ya Congo bagiranye ibiganiro hagamijwe kureba uko ibihugu byombi byahuza imbaraga mu kurwanya icyorezo cya Ebola. Bari kumwe n'inzobere zitandukanye z'ibihugu byombi mu by'ubuzima. Nubwo ibiganiro bagiranye nyuma yo gusura imipaka yombi byabereye mu muhezo, Minisiteri y'Ubuzima ya Congo yari yamaze kuvuga ko nyuma yo kwirebera uko guhangana na Ebola birimo gukorwa, abaminisitiri bombi bagombaga kujya inama ku bikenewe bazashyikiriza ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude, urakoze. None dusubire mu Burundi, aho Sentare Nkuru ya Karusi yakatiye ibihano by'igifungo bitandukanye abanywanyi babiri b'umugambwe CNL. Baregwa gukwirakwiza bakoresheje urubuga rwa WhatsApp ubutumwa bw'iterabwoba ku bayobozi b'intara n'ab'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Mugenzi wacu Eloge Wilika Neza uri mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya yadutariye inkuru.
Abakiriye urubanza ni Natamara Mpama twari umugambwe CNL mu ntara ya Karusi, yahanishijwe umunyororo w'imyaka 5. Mugenzi we Philibert Ndeho kubwayo batazira kabira basangiye dosiye asanzwe n'umunywanyi wa CNL, akaba n'umukozi mukuru mu kigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ya Leta Aubert, nawe yahanishijwe niyo sentare nyene umunyororo w'imyaka 10. Kuri uwa mbele yose nare hai shingiro ichaho wanywanyi umuga mkutavuga mwenu utegetsi waga tonorgu wasa ichega chambe chumukuri na mashinga mateka bagirizwa. Na chahani nini iki? Itera bwoba kuri buramatari w'intara ya Karusi ba mustaneri b'amakomine agize iyo ntara umunyamabanga mukuru w'umugambwe Sende DFDD ku rwego rw'intara hamwe n'umukuru w'imbonera kure muri Karusi. Iyo tera bwoba mushikiriza manza wa Republika yemeza ko baricishije mu butumwa bwanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp maze bakabukwiragiza. Abagirizwa co kimwe n'abashingwa manza babunganira barahakana ivyo bagirizwa bakemeza ko bitagira ishingiro basigubura ko inimero batanze ubwo butumwa atari gwabo kandi ko ariyo mu gihugu ca Afrika yepfo. Bagira bati kila none ubutungane bushatse gutohoza bwo bona ko tubesherwa kuko no biyo nimero iracakora ntiyugaye. Emmanuel Nahishakiye umwe mu bashingwa manza abunganira abanywanyi ba Senera avuga ko we nababuranira bazokunguriza ingingo ya sentare nkuru ya Karusi muri sentare isubiramo imanza ya Gitega ku mugwa mukuru w'u Burundi yahasanzwe haburanishirizwa imanza mu yungururizo zivuye muri sentare nkuru ya Karusi. Natamara Mpama yahagaritswe kuwa 25 ukwezi kwa kane uyu mwaka. Hari haje kuba inama y'inzego nshasha z'umugambwe Senere ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi. Philibert Ndiho kubwayo nawe yafatiwe muri zone Gasenyi mu buraruko bwa Bujumbura itariki ya 26 ukwezi kwa gatandatu. Bose gushika ubu bacafungiwe mu gashoko ka komisari ya nkuru y'igipolisi mu ntara ya Karusi. Abandi banywanyi babiri ba Senere harimo umunyabanga mukuru wa Senere mu ntara ya Karusi bari bafatiwe rimwe na barampama bahavuye barekurwa ku itariki ya gatatu ukwezi kwa gatandatu. Eroje ulika neza Nairobi, Juja Amerika.
Mukanya turasezera na mu makuru n'ibiganiro twa twafite kuri saha ya mani mbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije dutangire ku migenzi wanje hano Thomas.
Yego, mu Burundi malaria imaze kuba icyorezo nk'uko umuryango w'abibumbye ubivuga. Kuva ku itariki ya mbere y'ukwa mbere uyu mwaka kugera ku itariki ya 21 y'ukwa karindwi abantu barwaye malaria mu Burundi ni 5,700,638 na 661 abantu 1,801 barapfuye. No mu 2017 malaria yari yahitanye abantu 700 mu Burundi, abantu 1,108,000 bari bayirwaye.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yategetse ko amatungo yose ya leta y'igihugu cha Venezuela ari muri Amerika ahagarikwa. Nivyo bihano bikomeye cyane leta ya President Nicolas Maduro ifatiwe gushika ubu.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu babiri bishwe, abandi 24 barazimira mu gitero cy'abantu bafite imbunda bataramenyekana kugeza ubu ahitwa Kisima muri kilometero 40 uvuye mu mujyi wa Beni ni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Kuwa gatatu nako kuwa gatandatu no ku cyumweru washize nabwo abandi bantu 10 bari bishwe mu karere ka Beni, akarere kayogojwe n'inyeshyamba z'abaganda bo mu mutwe wa ADF.
Naho muri Uganda, Bobby Wine muririmbya kongera kaba umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ariko asaba igipolisi gutohoza ubufugu umwe mu wamushigikiye itwa Ziggy Wine itavye Imana inyuma y'ibikomere yagize igihe yafatwa bunyamaswa n'abantu bamunyuruje batamenyekanye. Bobby Wine avuga ko uwo muntu ari mu wamushigikiye Ziggy Wine yari yatakaje ijisho n'intoke igihe yatogwa yatawe hanze y'ibitaro ku mugwa mukuru wa Uganda, Kampala, amaze indwi mu bitaro imbere y'uko yitaba Imana ku munsi w'Imana.
Perezida wa Iran Hassan Rouhani yatangaje uyu munsi kuri televiziyo y'igihugu cye ko leta ye yiteguye kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba Amerika ibanje kubakuriraho ibihano yabafatiye. Muri ibyo bihano harimo ibyo Amerika yahaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Irani Jawad Zarif. Nuko Perezida wa Rouhani ati twaganira gute koko kandi wayobora ibiganiro ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Mu kumusubiza Amerika yavuze ko Perezida Trump yiteguye kwicarana no kuganira na Irani ariko ko nta kizere bafite cyuko Irani ibishaka koko.
Naho leta y'igihugu cya Mozambique n'umugwi wahoze urwanya ubutegetsi Renamo vyaherejwe n'umunsi kwa kabiri amasezerano y'amahoro yaramamaze igihe kirekire arindiwe. Amasezerano ya nyuma agenewe guhagarika burundu ingwano yari imaze igihe kirekire muri Mozambique. Nshuti rero mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwadutemaza amatwi, dushimire engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro wabihagarikiye. Ni Etienne Karekezi kuri micro ari kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, mugire umugoroba mwiza, murakarama.